Twashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM z'ijwi rya Amerika 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya Radio Ijwi Riyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, ni kaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jo Diane Nirinahazwe. Ingingo nkuru ziyagize: ubushinjacaha bw'u Rwanda bwasabye sentare nkuru iburanisha imanza z'ivyaha vyambukirana imipaka gufunga burundu. Paul Rusesabagina:
iyo umuntu amenyeshejwe urubanza niyo atabonetse, urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa.
Uyu ni Maitre Tom Mulisa, umuhinga mu vy'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda. Laurent Gbagbo yahoze ari president wa Côte d'Ivoire yatahutse mu gihugu ciwe nyuma y'imyaka 10 yaramaze mu buhungiro. Sentare na inyuzo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatesheje agaciro ikirego cyo gufuta itegeko rishigikira abanyagihugu mu kwivuza. Kwa gatandatu vyitezwe ko OMS yemeza ko ikiza ca Ebola candranduranywe n'imizi muri Guinea. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahika za makuru agezweho hirya no ku isi. Turahera hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sentare ntayinyuzwa y'igihugu cose yatesheje agaciro ikirego cyo gufuta itegeko rishigikira abanyagihugu mu kwivuza. Iryo tegeko rizwi ku izina rya Obamacare. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ikirego cyaturutse ku bantu b'abarepublikani babiri ku giti cyabo na leta 16 zose ziyobowe n'abarepublikani zirangajwe imbere na leta ya Texas iri mu majyepfo y'igihugu. Bavugaga ko itegeko ririmo ingingo zimwe na zimwe zinyuranyije n'itegeko nshinga, bagasaba urukiko rw'ikirenga kurisesa ryose uko ryakabaye. Ku bwiganze bw'abacamanza 7 barimo 2 barushyizwemo na Perezida Trump w'umurepublikani, urukiko rwaciye iteka ruvuga ko abare ze baterekana ibimenyetso bifatika bishingiye ku mategeko, bityo rero rubaruteye utwatsi ikirego. Perezida Trump yakundaga kwita Obamacare itegeko ry'ishyano, rirusimbutse bwa gatatu mu rukiko rw'ikirenga kuva ryemejwe mu 2010. Rwarirengeye bwa mbere mu 2012 n'ubwa kabiri mu 2015. Guverinoma ya President Joe Biden ivuga ko iyo riseswa abantu 31 million bari gutakaza ubwishingizi bwabo mu buvuzi. Obamacare riha ubwo bwishingizi abantu batishoboye n'abana kuguma ku bwishingizi bw'ababyeyi babo kugera bujuje imyaka 26 y'amavuko.
Kenneth Kaunda yahoze ari president wa Zambia yitavye Imana, n'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Kenneth Kaunda yarimo avurirwa mu bitaro bya gisirikari i Lusaka, umurwa mukuru wa Zambia, kuva ku wa mbere. Ejo bundi ku wa kabiri ibitaro byari byatangaje ko arwaye umusonga. Yitabye Imana afite imyaka 97 y'amavuko. Kenneth Kaunda abaturage be bakundaga kwita KK yabaye perezida wa mbere na mbere wa Zambia ikimara kubona ubwigenge mu 1964. Yategetse igihugu imyaka 27 mu gihe cy'ishyaka rimwe rukumbi ryitwaga UNIP. Yavuye ku butegetsi mu 1991 amaze gutsindwa mu matora ya mbere y'amashyaka menshi, yasimbuwe na Frederic Chiluba. Mu gihe yari ku butegetsi, Kaunda yabaye ku isonga mu rugamba rwo kurwanya politiki y'ivanguramoko apartheid yo muri Afurika y'Epfo no gutera inkunga imitwe yaharaniraga ubwigenge bw'ibihugu byo mu gice cya Afurika y'Amajyepfo nka Mozambique cyangwa Rhodesia. Yahinduye izina mu 1980 yitwa Zimbabwe. Umwe mu bahungu be witwa Kambarage yanditse ku rubuga nkoranyambaga Facebook ati: mfite intimba yo gutangaza ko twatakaje muzehe, dufatanye tumusabire.
Thomas, urakenuye ku mugabane wa Afrika, Tanzania yasabye kwinjira mu mugambi rusangi wa COVAX ujeje gusaranganya inkingo za COVID-19 ku isi hose. Ejo ni mukamusi ni vyaje kutubwira. Tanzania ifite icyizere cyo kuzinjira muri iyo gahunda ya COVAX. Nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryabivuze uyu munsi kuwa kane, nk'ikimenyetso cya nyuma kigaragaza ko igihugu cyahinduye imyumvire nyuma y'urupfu rw'uwari Perezida John Magufuli mu kwezi kwa gatatu wahitanwe na COVID-19 kandi utarashiraga amakenga urukingo rwayo. Umuyobozi muri OMS yavuze ko inkingo zishobora kugera muri Tanzania, igihugu gituwe n'abantu miliyoni 58 bitarenze ibyumweru bibiri. Kuva agiye ku butegetsi mu kwezi kwa gatatu, Perezida mushya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yashakishije uburyo yagarura Tanzania mu murongo w'ubuzima rusange washyiriweho guhangana na COVID-19. Iki gihugu ni kimwe muri bine byo ku mugabane wa Afurika bitangiye atangira gahunda y'ikingira y'indwara nk'uko ikigo gishinzwe gucunga no kurwanya indwara muri Afurika kibivuga. Richard Mihigo ushinzwe gahunda y'inkingo muri Afurika yavuze ko Tanzania yateye intambwe za mbere itanga urupapuro rusaba kwinjira mu mugambi COVAX, ikaba yanatangiye kwitegura kwakira inkingo. Mihigo yabwiye abanyamakuru ati twizeye ko inkingo zizagera mu gihugu mu byumweru bibiri biri imbere. Abategetsi ba Tanzania ntibahise baboneka ngo bagire icyo batangariza ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru. Ikindi kigaragaza ko imyitwarire y'igihugu yahindutse n'ukuntu Minisitiri w'imari yavuze mu cyumweru gishize ko guverinoma yasabye ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI inguzanyo ya miliyoni 571 z'amadolari yo gufasha igihugu guhangana n'ibibazo by'ubukungu byatejwe n'icyorezo. FMI yavuze ko Tanzania izasabwa kubanza kwerekana imibare igaragaza ubwandu bwa virusi ya corona nka bumwe mu buryo buzifashishwa mu biganiro birebana n'iyo nguzanyo. Tanzania mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2020 yahagaritse gutanga amakuru ku barwayi ba COVID-19 n'impfu zituruka kuri iyo ndwara. Nubwo izindi ngamba zahindutse ku buyobozi bwa Perezida mushya, igihugu nticyari cyongera gutangaza iyo mibare ku mugaragaro. Umuyobozi w'ikigo cya OMS mu karere Matsidiso Moeti yagize ati turashishikariza dukomeje igihugu ubu kigiye kwita ku bibazo binyuze mu nkingo gusangira natwe amakuru, bityo tukabasha kugira uruhare runini mu gufasha nko mu gufata icyerekezo, gutegura aho ibintu bizatangirira, icyakwibandwaho. Ibyo bikaba byashoboka gusa ari uko dushingiye ku bimenyetso by'ibanze.
Tuve muri Tanzania tugaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Joe Biden aza gushyira umukono ku itegeko rigira itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatandatu umunsi w'ikiruhuko. Iyi tariki ihimbarizwa ko umunsi ubucakara bwacitse burundu muri Amerika. Thomas Kamirindi aragarutse.
Ku itariki ya 19 y'ukwa gatandatu 1865 hari hashize imyaka 2 n'igice, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln ashyize umukono ku iteka rica ubucakara mu gihugu cye. Hari hashize amezi 2 intambara yisubiranamo ry'abenegihugu irangiye burundu. Iyi ntambara yatewe na leta zo mu majyepfo y'igihugu zangaga ko ubucakara bucika, zaratsinzwe. Kuri iyi tariki rero, General Gordon Granger wo mu ngabo z'igihugu zari zimaze gutsinda intambara yagiye kureba abacakara ahitwa Galveston muri leta ya Texas mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashyiriye inkuru nziza batari barigeze bamenya yuko Perezida Lincoln yari yarabahaye ubwigenge mu 1862. Kuva kuri iyo tariki inkuru yarakwirakwiye mu gihugu cyose nka serwakira, ihita iba umunsi w'ibirori uko imyaka yagiye ikurikirana. Leta ya Texas yawugize umunsi w'ikiruhuko mu 1980. Nyuma yayo n'izindi leta nyinshi zarayikurikije. Ariko iyi tariki yari taraba ikiruhuko ku rwego rw'igihugu cyose. Nibyo Inteko Ishinga Amategeko Congress imaze gukosora. Sena yemeje umushinga w'itegeko ejo bundi kuwa kabiri, ejo kuwa gatatu umutwe w'abadepite nawo warawemeje. Hombi n'amajwi ajya kuba hafi ya yose mu mitwe yombi ya Congress. Niryo tegeko President Biden ashyiraho umukono uyu munsi. Mu Cyongereza iri tegeko ryita iyi tariki Juneteenth National Independence Day.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose yagezweho irya nino kurisi baduteguriye, bakaba bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabibutse ko muriko muyumva kwiza FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu cyahera mu gihugu cy'u Burundi ejo kwa gatano aho bukera president w'ico gihugu Evariste Ndayishimiye azoba rumanije umwaka yimitswe mu mabanga yo kurongora u Burundi ishyirahamwe Parseme rikorera mu Burundi mu bisata bitandukanye byo guhimiriza Abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro hamwe na muzamakungu IDHB rikorera ku bibazo by'agateka kazi na muntu barafise icyo bashima n'icyo banegura mu mwaka umwe Ndayishimiye amaze ku butegetsi byose tubaza mugenzi wacu Elojuri Kaneza
Mucegeranyo cy'interano yaryo ishyiramwe Parseme rivuga ko ryashimye cyane ko President Evariste Ndayishimiye yashyize imbere icivugo cy'uko umunwa wose wogira icyo ufungura naye mufuko wose ukagira ifaranga. Ku bw'iryo shyirahamwe ibyo byerekana ko afise ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kugwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye. Fosendi Kumana rirongoye mwihwezo yashyize ahabona yemeza ko akagihaze ari kugururira abahinga bigenga.
Ibyo byumviro n'ahari byiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko mengo leta n'intwara administration ibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uriyandaza mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasa bo bose akurikira baca bategeza kuraba ingene ibyo bintu bareka navuga byoja mu ngiro muri mwe byita mu buhinga bwa technique byoja mu ngiro gutinze tuziri he tuzobishika ko gute kiretse aho tubona ushaka kubona kwa ibintu ni mu bushiranganje bw'intwaro hagati mu gihe ku ngingo zagiye zirafatwa no kubushiranganje bw'imigenderanire ubona ko byuti ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo akabaye ibiganiro hagati y'abashe Burundi turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile cyabwenge mu bushakashatsi
mu kurindira ko bahamagarwa bashira mu IDHB kuri amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi risanga president Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kuri urwanira mu mugambwe CNDD-FDD
le president a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité
inshuro zitari nke president yasezeranye gushyira iherezo ku mabi ya politique kudahana turabishima ariko hari manga nini hagati y'ibyasezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyumviro nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uhanira agateka kazi na muntu Jean-Marie Rukuki ari mu buroko ari kaca umunyoro w'imyaka 32 turindiriye kuraba ko perezida azoshyira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyayembyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka ikintu gikomeye nuko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana mwawugize perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava ku izima urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo ibi navyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'2015 leta yihaya ko hari ibyahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kubyemera hamwe no kurindira ubutungane ubuziraherezo niko kakinate saki hano muhinga mukuru mu IDHB agira umwihwezo Ndikumana wabona ko abashikiranganje badakora icyo bajejwe muri rusangi
havuze umwe wose ufungure nuko hari idafungura badafungura bangana gute nimba ari 60% kwijana mushaka mwaka umwe hazi habona 20 mu wundi 10 mu wundi 20 gute prime harabuze neza yuko imigambi myiza perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi ingene ija mu nzu muri leta muri rusangi mu bintu bijanye na rodovalite kwaruka abashikiranganje bazi barumva yuko ariyo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradiyo abatumiye bazi mu biganiro bazi ibyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri umushikiranganje ibyo bintu bikwiye guhagarara we baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba niba ubijeje ukari uja no muri conseil des ministres niba uzire grande decision niba utanga amasoko niba umenye ibyo wafashe ingingo wafashe n'ubundi uza gusigura ibintu kibanza cyawe cy'abantu
cyatsaki anatohoza ku bibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini ku gihe kirekire hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha
En ce qui concerne les relations internationales, le président Ndayishimiye est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux.
Kuvyera ke migenderanire président Ndayishimiye yaruguruka bagenzi b'u Burundi kurushwe yasubiriye arazi cyo bamwiteze ko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe bizofasha tanke ku Burundi kuva mu kwigunga. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu hari byiza n'ibibi. Ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonera kure urwaruka rw'umugambi ubutegetsi yaragabanutse nubwo bivana n'intara mu turere tumwe tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu ubu kandi nta mashyirahamwe adakiza n'ibyicaro bya politiki yigenga ari mu Burundi kuva mu njyane z'2015 igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba igisata cy'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kw'amaho kw'abategetsi mu bya politiki n'abakozi b'igendereza niko tetsakiyane yongera ko kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka 53 azukazina ko buhizi ka General Never azoba kwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu yimiswe gihute hute nyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka imisi 11 imbere yuko aja mu mabanga bompi barwananye mu rwibu nyeshamba wa CNDD-FDD wavutse nyuma yicwa ya Amerika ko ndadaye president wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu 1993 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Eloje tukivuga ku by'umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye uzorumana ejo no musi ku murwa mukuru y'Igitega hatanguye amasengesho y'iminsi itatu yo gushima Imana President Evariste Ndayishimiye yamuneho akaryo ko gusaba imbabazi Imana ku byaha by'ubwicanyi guhonyanga agateka kazi na muntu urwanko n'ibindi avuga ko bimaze iminsi byibonekeza mu gihugu cy'u Burundi abikurikiranira na hagufi nabo bamusaba guterinda intambwe agahana abakora ivyo vyaha yasabiye ikigongwe ibindi tubaza mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Archevêque Simon Ntamwana atwara diocese ya Gitega ku mugwa mukuru Burundi yahamagariye umukuru w'igihugu n'abamaze umwaka bamufasha gutwara igihugu gushira ingufu mu kubahiriza agateka kazi na muntu ikiremwa c'Imana Musenyeri Ntamwana mu misa yasomye yifuje ko mu mwaka ugira kabiri President Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi hoboneka impinduka zigaragara
Ndabingize mwese rero nk'umuvukanyi wanyu ku izina ry'abavukanyi banje bose abahutu abatutsi abatwa ndabibwira mwebwe bene icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu mwebwe leta mudufashe mudukunde mutadutoranya ahubwo mwegeranya musubira kugira ngo twuzuzanye hari uruhande rw'urukundo mbona yuko rwatwandikiye twebwe abarundi ukurekuriranira no gusubiza hamwe indandende gukumirana ukurya abandi baraba abandi bariko barishwa n'inzara bakishwa n'indwara twukijije maze igihugu cyacu kigaterwa iteka ryose rikibereye n'abana babwo bose no mu kubuvukanisha n'ibindi bihugu
Ku itariki 18 ukwezi kwa gatandatu mwaka uheze niho Ndayishimiye yatangura ikiringo c'imyaka indwi mu gisabisho ciwe yerekanye ibitagenze neza maze asaba Imana imbabazi ku vyaha vyakozwe harimwo ubwicanyi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu
dawe mwiza cagukengurukiye kutahebye abana bawe aribo barundi naho turi bigaba ntitwari dukwiye no kuza ngaho imbere y'inyonga zawe twarahemutse ku mabwirizwa yawe turihumanya turahohotera agateka k'abagenzi bacu kandi tuzi ko tuvukana muri wowe mana mubyeyi rimwe na rimwe turizizirwa na sekibi tugatosekaza aka gateka waturemanye turabibugwango turankana turatotezanya mbere tutanakwibagira tukirukira izindi mana mu bapfumu turahumanya igihugu cacu mbere indongozi nizitunganiriza abo zijejwe gutunganiriza turagusavye uduhe umutima wo kurekuranira
Icyo gisabisho President Evariste Ndayishimiye yacerekeje no kubandi bamufasha gutwara abasabira ko bosenyera ku mugozi umwe kuneza abanyagihugu bose atakuvangura
na jewe nyene ndagukengurukiye ko wantumye mu bantu bawe ngo ndabarongore ariko dawe na urazi ko ubutumwa wampaye atari ubutumwa bworoshye ndagukengurukiye ko wampaye abamfashe ubwo butumwa nawe ndagusabye uduhe umutima umwe dukore twumvikana tuzi ko dusenyera ku mugozi umwe nk'igihugu cawe abafise umutima wo kwihora uhoshoroke abafise umutima wo kuguma mu kibi nabo ubakize tubashe kugira ingoga zo kugiriranira ikigongwe ubutakisubirako kuneza abene gihugu
ivya president Ndayishimiye yadomye ko urutoki abaharaniye agateka kazi na muntu bamukebura ko yoshengeza mu butungane ababikora bakabihanirwa naho Imana yoba yabagiriye ikigongwe Anshele niko yagize kuri mikro y'ijwi rya Amerika atwara rigiteka ubujyanze igihugu rikora amatohoza muri ico gisata amatohoza yanashimangiwe na raporo ya leta ya Amerika mu kwezi kwa kane uno mwaka
ko umukuru w'igihugu yatura imbere yishengero n'abakozi b'Imana asaba ikigongwe kumabi akoregwa abarundi ku munsi ni intambwe mugabo tukagira tuti ivyo ntibikwiye twere icyo dusaba nuko yoterindi ntambwe abo bantu bakora yo mabi bagahanwa ubutungane bugakora abo bantu bakora iza tumva atagomba turaza amajambo avuga bahanwa ni naho nuvuga igihugu cy'u Burundi cyogaruka mu ituze mu gihe yoshobora kurandurirana n'imizi ukudahana.
Uyu mwaka wa mbere uheze Ndayishimiye yaradugije uwo yasubiriye nyakwigendera nkuru nziza mu kibanza cya mbere cy'imboneza y'amaho. Aha Archeveque Simone Ntamwana arabakebura.
Ku mwashatse gushyira Imana imbere rero ni mucakenge mutereka umuntu ariwe mwana w'Imana mu kibanza cy'iteka kimubereye sikiriya oyaye ni cyakanije.
Kuri uyu wa gatanu niho umwaka uzoba wuzuye neza Ndayishimiye yicaye mu ntebe y'umukuru w'igihugu. Byeclave niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Duce tubandaniriza mu Rwanda ku nkuru y'ubutungane ubushinjacaha bw'ico gihugu bwasabiye Paul Rusesabagina umunyororo wo guherayo. Rusesabagina atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yagirizwa ivyaha birimwo ubwicanyi n'iterabwoba. Asumta Kabuyi arabandanya n'ino nkuru.
Ni mu rubanza ubushinjacyaha buregamo Rusesabagina na bagenzi be 20 ibyaha bifite nk'isano n'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka kuzashingira ku bisobanuro bwatanze, rukemeza ko Rusesabagina atemeye ibyaha byose by'ubugome aregwa kandi atigeze agira icyo abivugaho ku buryo atagabanyirizwa ibihano hashingiwe ku byo amategeko ateganya. Buhereye ku cyaha cya mbere cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe, ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina ariwe washinze umutwe wa FLN wagize uruhare mu bitero binyuranye byaguyemo abantu bumusabira igifungo cy'imyaka 15. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina aza nka gatozi mu bikorwa byakozwe na MLCD FLN nubwo atagaragaye mu bitero kuko yari perezida n'umuterankunga w'uwo mutwe. Ubushinjacyaha kandi bwasabye urukiko ko rwazemeza ko Rusesabagina yagize uruhare muri uwo mutwe w'iterabwoba, nabwo bamusabira kuzahanishwa igifungo cy'imyaka 20. Ku bindi byaha icyo gutera inkunga iterabwoba, ubushinjacyaha bwasabye urukiko kuzamanisha igifungo cy'imyaka 10 icyaha cy'itwarwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bamusabiye kuzagihanishwa igifungo cy'imyaka 25 ku cyaha cyo kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba, nabo bamusabiye igifungo cy'imyaka 25 nawe icyaha cyo gutwika undi ku bushake inyubako ibigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba, igihano cyo gufunga imyaka 25. Icyaha cy'ubwinjiracyaha by'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo ubushinjacyaha bwamusabiye kuzafunga imyaka 25. Icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba nacyo gisabirwa imyaka 25 y'igifungo. Ubushinjacyaha kandi bwasabiye Rusesabagina igifungo cya burundu ku cyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba kuko bwasobanuye ko atigeze agira icyo avuga ku byaregwa, bityo ko adakwiye kubona impamvu nyoroshya cyaha. Rusesabagina Paulo ntiyari mu rukiko ubwo yasabirwaga ibihano hashize igihe yivanye mu rubanza, aho yabwiye urukiko ko atazarugarukamo kuko nta butabera yumva yakwizera mu rukiko, yaba we yaba n'umwavoka we ntabwo bongeye kugaruka mu rukiko. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Tom Mulisa impuguke mu mategeko, avuga ko amategeko ateganya ko mu manza nshinjabyaha bibaho ko umuntu yaburanishwa agakatirwa adahari.
Iyo umuntu amenyeshejwe urubanza niyo atabonetse urubanza rushobora gukomeza rukaburanishwa, niyo mpamvu umuntu ashobora no kuburanishwa adahari mu manza nshinjabyaha cyane niyo umuntu yaba adahari yararezwe akamenyeshwa mu buryo bwemewe n'amategeko ashobora kuburanishwa adahari hanyuma yaba atishimiye imyanzuro y'urwo rubanza akajuririra.
Kuri kaya Rusesabagina ubushinjacyaha bwamusabiye ibihano, abaye aje hagati y'uko asabiye ibihano iburanisha ryarapfundikiwe bigenda bite?
Iburanishwa n'iripfundikirwa hagasigara gusoma urubanza zabasigaje kujurira. Haramutse hari imyanzuro yari yaratanze barebye ubushinjacyaha bwasabye, ubundi akaburana imyanzuro ye akaba ariyo bareba. Ariko rero urubanza ruzaburanishwa rusomwe, hanyuma Rusesabagina azaba afite kuba yajurira mu minsi 30.
Undi muburanyi wasabiwe ibihano n'ubushinjacyaha ni uwitwa Nsengimana Herman wabaye umuvugizi wa FLN na Nsabimana Callixte Sankara. Bwamusabiye guhanishwa igifungo cy'imyaka 20 gusobanura ko agomba kuryozwa ibikorwa birimo ubwicanyi byakozwe n'abarwanyi ba FRN kubera ko bari mu nzego z'ubuyobozi z'uwo mutwe. Nsengimana Hereman aribwo ibyaha bibiri birimo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa se kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa gatanu, abandi baregwa bakomeza gusabirwa ibihano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru yacu tuyasozerere mu ikambi ya Nduta iri muri Tanzania. Turabira hamwe uko abana baba muri iyo kambi babayeho. Umenyesha makuru wacu James Jovin yabagendeye.
Inkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania yahungiyemo impunzi z'Abarundi. Ituyemo abana barenga gato 20,000. Ibitigiri bitangwa na SER, impfuvyi barenga gato 195,000. Benshi usanga ataco birengeje kandi barataye n'ivyigwa kubera kubura imfashanyo zikwiye n'uburenganzira bw'abana. Mu nkambi ya Nduta uwo munsi bizihizwa kuri uyu wa kane, aho amajana bitezwe kwitabira iyo nama no kumviriza ivyo abarongozi b'ikambi n'amashirahamwe aza kubashikira mu ntumbero yo gukemura ibibazo bafite. Abana b'imfubyi benshi barezwe n'inshuti bahunganye ariko ntibashoboye kubahumuriza ingorane bafite kiretse gutegera ibyo bahawe n'amashyirahamwe. Gusa imfashanyo nyinshi bagenewe ntizibashikira. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bemeza yuko babayeho nabi mu buzima bwo mu buhungiro.
Naho umunsi mukuru w'abana uba, turakina impuzu kandi tukigira n'ameze nabi, tukabura n'icuraco twambara n'ifungurwa tujuka dusa ngatumeze nabi.
Nk'ubu nta babyeyi mvize, kanacinda rero ibibazo nabonye mu Burundi byangumye mu mutwe. Maze yo gushika ino ndaragiye ku ishure, ndize nk'umwaka umwe cyo numvaye mu muzana witameze kuvanya n'ubukene ari ifise nk'ivyo rezo n'ivyo mu nkwikanira kuvyo mfungura muhira. Hamara cyangwa tumwanzo wo guheba iki ishure, ubure maze guheba ishure rero ikintunze ni guca uturaga kurima cyangwa gutatu amatafari cyangwa nkajya mu kijiji ayigiye mu gari mu kijiji tukafatwa mu njyana tukakubitwa. Ubure gihe cy'imyaka 16.
Abo bana bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika basabye amashyirahamwe yitaho uburezi bw'abana mu nkambi guharanira uburenganzira bwabo no kwitaho abana gusumba kugira izo ngorane zibahambariye zishobore kugabanuka cibure zihera rwose mu nkambi ya Nduta.
Kubasaba yuko boza nyine baraturabira nyine bakaduha nk'uduhuzu nyine dukabutura nyine nk'abanyeshuri kugira ngo twotwongere dusubire ku ishuri, kuko ko ntaho usubira ku ishuri atataka kabutura hano abana yuko namera kugira ngo rero uko biva kure nibyo kwa kwese nkatoka nyina abanyeshuri bahebyishuwe. Turasaba imyuga nko gukora amakinga kugirana gushona impunzu ngahose mu amutugiriye neza.
Ana ni twe twifuza nka leta ya Tanzania na UN nituronderere kugira tubeho neza nk'abana bandi.
Bamwe mu ababyeyi bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bavuze yuko ubuzima bubi babayemwo mu nkambi buriko buratuma abana benshi baheba amashuri no gutoroka inkambi kujya mu bindi bisagara mu gihugu cya Tanzania. Benshi muri bo nabigeme bajya gukora akazi ko kurera abana
kubera ubukene n'injyanye gaciye batangura bamwe baza barahagarara ku ishuri. Iyo tugiye muri ndibuze umwana aravuga ati jewe singenda ku ishuri ko jewe n'ubundi araye inzara none ndagenda ntariye. Bacaka bina hati jewe mawe sinoja ku ishuri agashambara sifise genda mu tulimwe none ndayimesuye aca ndayambara muhira bica bingora gusubira mu ishuri. Nagenda naho umwigisha kanyirukana ati wewe genda ntiwamesuye gaca yaduca aho guhera
abana ntagise funi cyaruguru ntibagira se ntibagira nyina. Natwe iyo twaje tuva kwa dufise umutekano muke ntugishe funi cyaruguru ntugiye tuje ne tuva n'ukuri amaburoko yacu byari byiza nk'uko bari kutwegera bakaza bakanaturemesha bamaze kutumesha tukaronka amahoro natwe umutima kwicaye dutekanye. Kubw'ibyo biratubabaza cyane ko n'abana haragira ahantu hashobora kujyanwa inkambi bamwe bagatwarira zishyushyu abandi bakishyirwayo. Ibyo byose bituma umuntu atamahora aronka kandi bituma umuntu atagira kunezererwa.
Umunsi wahariwe umwana w'umunyafurika wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa gatandatu ukaba warashyizweho n'umuryango uhuriyemo n'ibihugu bya Afurika. Igitekerezo cyo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika cyakomotse ku rupfu rw'abana b'abirabura bo muri Afurika y'Epfo biciwe mu myigaragambyo yo guharanira uburenganzira bwabo mu mujyi wa Soweto mu mwaka w'1996. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'Ijwi rya Amerika.
Akwino ga duce dusozira makuru twa twafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikro mari kumwe na Joe Diane.